Murumva Radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivi mu Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Impunzi z'abarundi 76 bafungiye muri gereza ya Komine Kibondo mu ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania. Bashinjwa gukora gusohoka mu nkambi ya Nduta badakurikije amategeko, ubujura hakoreshejwe intwaro no guhungabanya umutekano.
Nari ngiye nyine guca amahera nakora 2 ku munsi. Najawe no boss namubonye rimwe mugana amahera ntere bwa ya.
Sine bwasohoka ikambi na munsi uyumwe. Ngiye munenje kuraba buzukuru n'ukuri imbere y'Imana inyumve.
Kago kaya kaya kwaho naho kandi mu nkambi. Udasohoce ya nkambi n'ubundi ngugende gukorera hanze. Uronka kunge nujya.
Abo ni bamwe muri zo mpunzi zatawe muri yombi basobanura ko basohoka mu nkambi ku mpamvu zitandukanye harimo no gushaka imibereho. Iyo rero ni imwe mu nkuru tuza kubagezaho ku buryo burambuye mu mwanya mube hafi ya radio yanyu. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na mugenzi wanjye Aloyizi Bigirimana. Aloyizi waramutse neza.
Mwaramutse Eugenie n'abaduteze amatwi kuri uyu muhingamo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarakeneye kumenya nimba Ukraine yotanguza itohoza kuri Joe Biden yahoze ari cegera cya perezida igihe yahagarika imfashanyo za gisirikare zari zigenewe Ukraine. Ibyo byashwijwe ejo ku munsi wa gatatu na William Taylor, ambasaderi wa Amerika muri Ukraine, igihe komisiyo ijejwe iperereza y'inama nshingamateka yari kirumviriza ibizwi n'abategetsi babiri bo ku rwego rwo hejuru mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwa Amerika. Iyi komisiyo niyo iri kiratohoza nimba Perezida Trump yararenze ku mategeko mu gusaba Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky gutanguza iperereza kuri Joe Biden ari mu bahabwa amahirwe yo kuba umukandida w'umugambwe w'abademokrate mu matora y'umwaka uza. Abo badiplomate babiri babwiye iyo komisiyo ko Perezida Trump yashizeho yundi muhora wa kidiplomasiya utazwi wo gukurikirana icyo kibazo cya Ukraine. Urongowe n'umuvoka wiwe Rudy Giuliani mu cizere cy'uko Ukraine itanguza amatohoza azoha inyungu za politike Trump. Amategeko ya Amerika yerekeye ingene amafaranga akoreshwa mu myiyamamazo arabuza leta z'abanyamahanga gufasha mu matora ya Amerika, ariko abashinga amateka ba Amerika nibo bazofata ingingo nimba ivyakozwe na Trump biri ku rugero rw'ivyaha ibwirizwa shingiro rya Amerika rivuga ko bikomeye byotuma akugwa ku butegetsi. Ntacerekanye ko hari icashitswe ko kiboneka mu mubonano wabaye ejo kwa gatatu hagati y'abakuru b'ibihugu bya Turukiya na Amerika hano i Washington. Ni mu gihe imigenderanire hagati y'abakuru b'ibihugu babiri iri ku rugero rwo hasi. Mu kiganiro bahaye amenyeshamakuru, Perezida Trump yavuze ko kubona Turukiya yaraguze ibigwanisho bikorora misile mu Burusiya bihangayikishije Amerika. Ibihugu byo mu muryango OTAN bifise amategeko bigendera ko abibuza kugurira ibigwanisho bya gisirikare mu gihugu cy'u Burusiya. Igihugu cya Turukiya naco kikaba kiri muri iryo shyirahamwe. Recep Tayyip Erdogan yashikirije ko igisirikare ciwe gishobora kuzogurira muri Amerika ibigwanisho bitangira misile mu gihe bazokumvikana ku giciro cyiza na Amerika. Abategetsi b'ibyo bihugu bibiri biyemeje kuzobandanya ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru ku byo badahurizako.
Washington, ijwi rya Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashikirije ko igiye gusubiramwo kwihweza imigenderanire ifitaniye na Sudani y'ubumanuko inyuma y'aho abategetsi babiri b'ico gihugu bananiriwe gushinga leta y'ubumwe yifata kibanza mu kiringo bari bihaye. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu bwashikirije ejo kwa gatatu ko budashimishwa na gato no kubona Perezida Salva Kiir n'uwo batavuga rumwe Riek Machar batabashije kubahiriza itariki ya 12 z'uku kwezi kw'11 nk'uko babyemeranije mu ntango z'uyu mwaka. Amerika ishikiriza ko igiye gukorana na Sudani y'ubumanuko hamwe n'amakungu kugira bafatire ingingo abo bose badindiza umugambi w'amahoro muri ico gihugu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Bolivia harabaye gutana mu mitwe gushasha ku murwa mukuru ejo ku munsi wa gatatu mu gihe uwitangaje ko ari we mukuru w'igihugu w'imfata kibanza yari yasabye gutunganya amatora yihuta n'inyuma kandi yaho wahoze ari perezida Evo Morales atangiye imihoho agacahungira mu gihugu cya Mexique ejo kwa gatatu abashyigikiye Morales bashwaye amabarabara yo ku murwa mukuru La Paz hamwe n'ibindi bisagara biyamiriza ubutegetsi bwa Anes Morales yashikirije ko ari mu buhungiro muri Mexique mu gihe abanyagihugu ngo bamusaba gutahuka yiteguye kujya kugarukana amahoro muri Bolivia ni mu kiganiro yahaye amamenyesha makuru ku murwa mukuru wa Mexique ejo kwa gatatu ariwo Mexico City.
Arabizi Bigirimana rakoze kuri aya makuru ni Radio Ijwi ry'Amerika bigira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mudukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves metero 19 na metero 22. Mushobora kandi no kudukurikira ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com kuri Facebook no kuri YouTube. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ihanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ihanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ikiganiro rero iwanyu mu ntara nongere mbahe ikaze. Mu Rwanda abayobozi bashya barahiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabahaye inshingano zo kubungabunga umutekano kandi yabijeje ko icyo bizasaba cyose bazakibona. Hagati aho guverineri w'intara y'Uburengerazuba aragirana inama n'abaturage ni ibweyeye nyuma y'igitero cyagabwe mu ijoro ryo kwa gatanu rishyira uwa gatandatu ushize. Kuri telefoni turi kumwe na mugenzi wacu Temistokre Mutijima, uranyumva neza?
Yego, ndakumva. Ijeni
yego, wiriwe ubu aho uri uherereye iyi nama ihagaze ite, impamvu yayo impamvu yatumijwe ni iyi?
Kugeza ubu inama irasa nk'aho irimo kurangira kubera akavura kazi ari kenshi gasa n'akayiciyemo, ariko impamvu inama yatumijwe ni mu rwego rwo guhumuriza abaturage no kubereka ko umutekano wabo urinzwe neza nyuma y'igitero nk'uko wari umaze kubivuga cyagabwe muri kamwe mu tugari tw'uyu murenge wa Bweyeye igituku cyo kuwa gatanu w'icyumweru gishize w'ukiri wa gatandatu. Aha rero akaba ari inama yitabiriwe n'abakuru b'ingabo ku rwego rw'intara ndetse na guverineri y'iyi ntara y'Iburengerazuba.
Ubutumwa yatanze ni ubuhe muri makeya?
Guverineri yabwiye abaturage yuko yagereranyije navuga yabwiye abaturage yuko utubazo tuba utubazo dutoya ko bahungabanya umutekano baturutse mu bihugu bituranyi. Avuga yuko utwo ngutwo ari nk'utuzinga dutoya tugiye ku mwenda w'umweru, ariko atari ngombwa ko ibyo ngibyo biba. Ababwira yuko inzego z'umutekano ziri maso kandi zirinze umutekano w'igihugu, ariko nabo bagomba kuzifasha bakamenya abinjiye aho batuye batazi, kandi bakakaza n'amarondo ifunga amarondo y'abaturage. Hanyuma umwanya munini wabaye nk'ufatwa n'umugaba w'ingabo cyangwa se umuyobozi w'ingabo ku rwego rw'intara.
Muri make we yavuze iki?
We wabwiye abaturage yuko yaba yagarutse kuri icyo gitero, avuga yuko abasigajwe nubwo bateye pozisiyo y'abasirikare b'u Rwanda RDF ariko ntacyo babashije kugeraho. Avuga ko ari byinshi bagerageza gukora ariko ntibagire ibyo bageraho. Agaruka ku bagiye bagaba ibitero bagatera mu giturage bagamije kwiba abaturage amatungo. Avuga yuko ibyo ngibyo kuba bataragiye bageraho byerekana ubwabyo yuko igisirikare cy'igihugu kiri maso ababwira yuko mutekano abaturage bwabo bagomba kugira uruhare muri uwo mutekano kuko igisirikare cyo kiri maso gihora kiri maso ababwira yuko kuva hamubwiye hano muri Rusizi kuzenguruka kuzarinda ugera muri za Nyaruguru za Nyabimata ishyamba ryose rya Nyungwe ririmo abasirikare kandi bahagije ariko bakeneye kunganirwa n'abaturage ubwabo
yego temi
muri uko icyo yise kuba ijisho rya buri umwe umuturage akaba ijisho rya mugenzi
yego temi mu masogonda makeya noneho abaturage bo urumva ibyo babasabye bo babyakiriye gute niba hari icyo ijambo bafashe nabo bakagira icyo bavuga
babwiye yuko inama ibaye nk'irogowa n'imvura igwa akakanya abaturage nta mwanya munini urebye bahawe usibye abo ngo ngiye kuganiriza none aha ngaha
ye ubwo uratubwira uko babyakiriye n'icyo biteguye gukora urakoze cyane
yego murakoze inama
ni Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kinundi no mu Kinyarwanda kuva ejo kuwa gatatu kuzageza kuwa gatandatu ni ku itariki 13 z'uko kwezi kwa 11 umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi urizihiza icyumweru cyitiriwe intwari zarwaniye amahoro bamwe bita indwi yahariwe umurwanyi umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye amenyesha ko abo barwanyi bibukwa nk'intwari kubera ko bazize kurwanya intwaro igikenye ariko abanyepolitiki bamwe nk'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu bemeza ko iki cyumweru kidakwiye kwitirirwa abarwanyi ba CNDD bonyine inkuru mugezweho na mugenzi wacu Eroge Wirika neza uri mu biro by'i Nairobi muri Kenya
muri komine mpanda intara ya Bubanza mu burengero bw'Burundi ahari cyibutso cha umugambwe CNDD-FDD wita intwari niho hugururiwe ibirori by'indwi yahariwe intwari zagwaniye amahoro abandi bita indwi yahariwe umugwanyi muri uwo mugambwe wahoze ari umuhari w'inyeshamba umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yagarutse kugituma bibukwa Evariste Ndayishimiye
twagwanya mu Burundi ubutegetsi bubi kugira ngo tuzane ubutegetsi ukunda bene gihugu ariko no mu muhari CNDD-FDD naho nyene haciye haza indongozi mbi hari habo bazize amacakubiri azanywe n'izo ndongozi mbi mu muhari wacu CNDD-FDD nicyo bituma rero tuguma dusaba no mugambo CNDD-FDD ntirigasubire aho turongorwa n'indongozi zidakunda abenegihugu zidakunda igihugu kuko birumvikana yuko abo bahemu baciye bagandagura n'abari bafashanije urugamba nabo yuko atamutima wo gwanira igihugu bari bafise bitwereka yuko aba bantu koko batazize ubusa iyi ndwi twaravuze yuko tuzovuma turiko turazirikana urugamba rw'amahoro na demokarasi aba barabaye ntibagirwa kuko baremeye baritanga baraheba ubuzima bwa abo bihebera abenegihugu bagitangura urugamba abandi benshi ntibabyumva icyo gihe bagitangura urugamba wamenga ni urugamba rw'ubwoko
uko urwo rugamba rwabaye kose iyi ndwi ntiburizwa ko na bose Gaston Sindi mu cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu avuga nk'umudasigana wa Iprona asanga hari izindi ntwari zidateye amadidane abarundi bakwiye guhora bibuka
twebwe ibyo by'abagwanyi si tuba turimwo twifuza ko abarundi bose tuva mu by'abagwanyi twifuza abarundi niko tuja mu buzima kuko harabaye igihe abivyingwano ubu tugiye mu bintu atari vyingwano tugiye mu vy'amahoro twebwe ntwiye tuja mu bagwanyi kandi ndiko ndavuga mbazi nka jewe umunsi mukuru w'abagwanyi no uvuga umunsi abarundi 5000 bandagandagurwa indago kuko muri abarundi 5000 hari abarundi b'ubwoko bwose kandi bagwanira abarundi bakingira umwami mwezi gisabo ivyo rero niyo tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu mu 1899 aho rero twebwe niho tukwita umunsi w'abagwanyi
uwo munsi kasebiza bigomba umukuru w'abakukurikira mu gisirikare cya kera bamugariye ku rugamba demarche mumfunyafunyo w'igifaransa asigura kutunganya ukutariko
nukuri icyo jewe ntigeze nemera kandi n'ubu ntemera ubwa mbere hoho nta munsi mukuru w'umugwanyi wategereza kubaho bavuze umugwanyi hari kuba chef de la force niwe yari gukoranya amakambi yiwe yose arongoye mu gihugu bakagira umunsi mukuru hakaba guhiganishwa n'ibigwanisho kugira n'abarundi twese tubone tuti dufite uburundi bufite ibigwanisho bimeze uku aho niho bari kuvuga ati n'umunsi mukuru w'umugwanyi mwarabibona kera uwo munsi ndaboheruka hakiba umunsi mukuru w'itariki indwi z'ukwezi wa gatatu aho bahimbaza umunsi gisirikare n'ikijandarume byacangwa bikaba mu rwego rumwe haraba nibikino by'igisirikare n'ikijandarume bose bakerekana ubuhinga aho niho wagira uti no munsi mukuru w'umugwanyi kuko umunsi mukuru w'umugwanyi no kuvuga nibajya nyene bagwana bari ku rugamba n'abakozi b'inzego z'umutekano no kwivuna abansi mugabo uvuze ngo uyu munsi ngo no munsi w'umugwanyi kandi urikora urabikora kubahoze ku rugamba batakiri mu kazi jewe ndabibona yuko ari ibindi bategeza kuwita umunsi mukuru uhariwe abahoze ku rugamba kandi ivyo birabaho no mu bindi bihugu ahi wacu ibintu tubifata uko bitari ni hamwe nyene ho guja barahenda abantu bakaba intumbero itariyo
iruhande y'ivyo bizo bigomba bonamwe ivangura rizakenewe akanavuga ko bikimeza uko atacuzigera umari abawiterirwa
nk'abaserukira abandi nta na rimwe turigera twumva bagira bati turatumiye abahoze ku rugamba bahoze mu gisirikare cya kera nta n'umunsi wa rimwe turigera twumva iryo jambo rivugwa nta butumire bwavyo turabona kandi nubwo buyobozi bwacu bukuru bujejwe abahoze ku rugamba nta n'umunsi n'umwe turigera twumva batubwira ikintu kuri ico bisobanurwa rero ngo n'ababitegura nta wuza baribo noneho tubona bivuga neza ni integuro y'umugambwe integuro y'umugambwe rero ntitwohava twiyumvira yuko bohava bavuga kuri twese intumbero yavyo niyihe mbega bigamije gushika kuki kwaho byabere nta terambere tubona birazanira abo bavuga ko bari kubagirira uwo munsi mukuru nico gituma tuvuga yuko ababitegura tari bene vyo ku mure yabitegurwa na bene vyo biba bifise ico biba bimaze gushika
indwi hari intwari bamwe bite hari umugwanyi yatanguye guhimbazwa kuva mu mwaka w'2005 umugambwe Sende FDD uroye ku butegetsi uwo mugambwe bahoza ari umuhari w'inyeshamba ziganjemo abahutu bagwanya leta washize hasi ibigwanisho kwa 16 ukwezi kwa 11 mu mwaka w'2003 inyuma y'imyaka irenga c'umugwana n'igisirikare cari ciganjemo abatutsi kizwi nka ex-fab wasinye amasezerano na leta yinfata kibanza yari ishingiye ku masezerano y'amahoro ya Arusha imbere yo gushikira igihugu imyaka ibiri inyuma yaho buri mwaka iyo ndwisozerwa kuri iyo tariki ya 16 uyu mwaka izosozerwa muri komine Mubimbi intara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu Eroje uri kaneza Nairobi Ijwi rya Amerika
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika radio yanyu tunyarukire muri Kongo aho abari mu bigisha amashuri yo mu Rusenda ho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nko nari mbivuze bari mu myigaragambyo yo gusaba HCR gushakira umuti ikibazo cy'abari mu bigisha abana b'impunzi z'abarundi ariko badahembwa na leta ya Kongo ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu Rusenda
hijya no hino kuri bimwe mu bigo byo mu Rusenda byakiriye abana b'impunzi z'abarundi usanga yibonekeza ubwinshi bw'abana mu mashuri aho usanga hari ishuri ririmo abana ijana ku ishuri ribanza rya Epeza Wadi ukitinjira mu mwaka wa mbere usanga ari abanyeshuri bagera ku ijana bamwe biga bicaye hasi bari kureba ibyo mwarimu ari kwandika ku kibaho abandi nabo bicaye ku ntebe bari batanu bimenya Imana Jean Bosco n'umwarimu wigisha mwaka wa mbere B aragaruka kuri iki kibazo cy'ubucucike bw'abanyeshuri
abana ni benshi rwose bivanye no kungene leta yafashe inkuzi itegeko ryo kwigisha abana ku buntu ubwo rero umuntu arahura mu ishuri haje abana barenga ijana kubera ko abavyeyi bumvise yuko ari gusoma ku buntu nico cyatumye abana baza ari benshi rwose no kuvuga n'umukene atarafise uburyo bwo gusomesa umwana wiwe yaciye amurungika ku ishuri ati nugende no gusoma ku buntu biratugora rwose ungene tubigisha intebe ni nkeya byinshi rwose abana bakaba benshi nduri kabanyishi bikagora kungene bikatugora kungene tu dispense ntuze amareso tuba twateguye biratugora kungene turi bugera abo bana kuko abarengeye aba amategeko ategekanya kuba mu ishuri kuko mu ishuri byategezwa yuko twakira abana hagati ya 55 cyangwa 60 ariko ubu ni 110
Uwizeye Imana Jimmy yiga mu mwaka wa gatanu kuri Epeza Wadi avuga yuko kuba biga mu ishuri ari benshi cyane bituma badakurikira neza kuko mwarimu yigisha bamwe bari gusakuza abandi basinziriye
kubera twiga turi benshi biratugora kwandika kubera bamusanga bicaye hasi kandi ikindi nacyo intebe ni nkeya cyane wasaba nyimba hariho nk'izindi ntebe botuzanira batuzanira turankona kwicara
kubera ubucuke bw'abanyeshuri ababyeyi bavuga yuko bigira ingaruka mbi ku ireme ry'uburezi mpita bavuma Mohamed arera ku ishuri ribanza rya EP Katungulu
afise umwana yagiye mu ishuri mu wa mbere gushika no munsi ntiyazi kwandika kubera ubwinshi bw'abana ari mu wa mbere w'amashuri makuru kubera ubwinshi bw'abana ntiyiga ntiyandika n'umaze andi zina ryo ntazi no kujyanika ndetse rero dusaba ko duha abarimu b'abarundi none zigisha umwana mu giswa yatari rugo rurimi yamenye yazokwiga iki
umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda Ntirambe ba Emmanuel yemeza yuko iki kibazo cy'ubucucike bw'abanyeshuri kiri mu bigo byo mu Rusenda kibaraje ishinga
ubu urasanga abana bicaranye ko ari benshi kuko kare wasanga abana benshi mu ishuri barabarefuge ariko ubu noneho n'abakongomani babuze uburyo bwo kwiga leta yabemereye kwiga ku buntu noneho bazari benshi ugasanga n'abana babuze intebe bicara ko bicara hasi cyangwa bakicara ugasanga umwarimu ari kwigisha umwana ari kumukorako umva rero ubu ni ibintu bikomeye cyane tutabonye uburyo ngo turonke amashyirahamwe atwubakira amashuri yiyongere kugira ngo abana bashobore kuronka baronke n'intebe zo kwicara ko dufise ikibazo gikomeye cyane mbese n'abarimu barafise ingorane twe dusaba amashyirahamwe
abo rero ni Vedaste Ngabo waganiraga n'abanyeshuri ndetse n'ababyeyi bavuga ku bibazo abarimu bafite ndetse n'ibibazo biri mu mashuri kubera ubwinshi bw'abanyeshuri ya nkuru rero nababwiraga yabarimo bigisha nyine muri aya mashuri yo mu Rusenda reka noneho tuyibagezeho bashakisha nkuko mwarimu byumvise bashaka ko hashiseri yabafasha gukemura ikibazo cy'abarimo b'impunzi bigisha abana b'abarundi batahembwa na leta ya Kongo
kuva ku munsi w'ejo ku wa gatatu mu bigo bitandukanye by'amashuri abanza n'ayisumbuye byo mu Rusenda birukanye abanyeshuri b'impunzi z'abarundi bikurikiranye n'uko hari abarimu bamaze amezi atatu bigisha ariko leta ntibahimba umushahara wabo ndetse n'ishyirahamwe rya Hasere rikaba ritaragira icyo rivuga ku bijyanye no kwishyurira abanyeshuri b'impunzi z'abarundi nyuma yaho leta ya Congo itangirije gahunda y'uburezi buteshura Ndayishimiye Janvier n'umwarimu wigisha ku ishuri ribanza rya Pelulind aratubwira impamvu bari mu myigaragambyo
cyatumye duhagarika kwigisha sikindi nuko muri rusange igihugu cyose cya Congo gisanzwe kizwi ko kigiye kwigisha abana ku buntu mugabo rero hariho abantu babigisha bamwe bamwe tutazi aho duhagaze kuko turavye kubigisha bahora bigisha bo bari basanzwe bazwi n'amategeko n'igihugu cya Congo bobo ibintu bibana bigenda neza mugabo ku bandi kuko abana bariyongereye mu mashuri bituma amashuri bagira inyubakwa nyinshi izo nyubakwa nyinshi bagize abigisha ntibahembwa rero nako dushaka tumenye by'ukuri uruhande duhagazemo ko iyo ngingo kwigisha kukubuntu yuko ifata bajya bari basanzwe bigisha nuko twebwe natwe kumbuye turi bashasha nko mu mwe mwuga tumaze nk'imyaka itanu canke irenga yuko natwe iyo ngingo idufata kuko gushika ubu ntituzi by'ukuri uruhande turimo tubona abandi kwezi guhera gahembwa mugabo twebwe kwezi kugahera tukaguma tuturindiriye batwidezeze ibitangaza tazi igihe bizoshikira
Irankunda Clovis umunyeshuri wiga mwaka wa gatanu w'ishuri ribanza rya Epeza Wadi twamusanze ku ibarabara aho yarimo akina agapira na bagenzi biwe
twege cyatunya tutajya ku ishuri nuko batwanga kuturihira amahera ku mashuri tugaca tugiye ku ishuri bakatwirukana twege twosaba ko boturihira twege abanyeshuri tukabandanya twiga no munsi batwanga ko twiga ndetse n'ejo twaragiye muri mbanambano turabura n'uwo turihira turemera turataha
uku kwirukanwa kw'abo banyeshuri b'impunzi z'abarundi biteye impungenge bamwe mu babyeyi bo mu ngambi yo mu Rusenda
ingwe kwirukana abana twayakiranye n'umubabaro mwinshi tubona yuko umwaka uza guhavuye imfaha gusa kubwa mbere ho mwibuka yuko abana bacu batanguye kwiga hafi mu kwezi kwishimye mu mpera ko Action Aid yatanze ibikoresho igihe cyamaze kurenga
bari basanzwe n'ubundi batariko bariga neza none ubu rero abana bamaze kwirukanwa batsabaza mu ibarabara abakobwa bagatwara inda batifuza
reka rero iyo nkuru tuze kuyigarukaho ku byo burambuye mu yandi makuru yacu ataha tunyarukiye noneho muri Tanzania aho impunzi z'abarundi 76 bafungiye muri gereza ya Komine Kibondo mu ntara ya Kigoma bakazira ko ngo basohoka mu nkambi batakurikije amategeko inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika James Jovin ubasuye aho muri Nduta mu nkambi ya Nduta muri Kibondo
Ivyo biharuro vyemezwa n'umurongozi w'ibiro vy'uruja n'uruza muri komine Kibondo bwana Paulo Gaspar mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa kane. Muri bo abagabo ni 75 n'umufasoni umwe. Bwana Gaspar asaba impunzi kubahiriza amategeko asabwa kubera minsi yose biciye mu nama zitandukanye abama babariwe ibisabwa kugira babe mu nkambi atankomanze. Benshi muri bo iyo bagize ibibazo nka mwene ivyo barakunze gufungwa kubera habwa bunganizi mu by'amategeko bo bafasha kuburana. Bwana Gaspar yemeza ko hari abarundi 20 baraye bafunguruwe kuko barangije ibihano byabo. Uyu ni Bwana Paulo Gaspar, umurongozi w'ibiro by'uruja n'uruza muri komine Kibondo mu kiganiro n'abanyamakuru.
Taarifa zilizopo kulingana na kumbukumbu zetu kuhusu walioko magereza kwa mwezi wa 9 nisema wa 9 wa 10 na leo wiki ya pili ya mwezi wa 11 na jumla ya wafungwa
amakuru dufise y'impunzi z'abarundi bari mu gasho kuva mu kwezi kw'icyenda gushika muri uku kwa 11 abari mu gasho ibitigiri ni 77 abarundi ni 76 abagabo 75 n'umukenyezi umwe. Uyundi umwe nuwaje ava mu Buganda. Amwe mu makosa bagirizwa no kwinjira mu gihugu cya Tanzania badakurikije amategeko ubusuma busanzwe nubwo gukoresha imbunda ibindi no gusohoka inkambi badakurikije kije amategeko.
Mengine ambayo ni ya kawaida katika jamii, unajua tuna kambi ziko hapa. Kwa hiyo hizi idadi ni pamoja na wakimbizi walioko makambini. Makosa mengine kwa wakimbizi ni yale kutoroka ndani ya kambi bila vibali vya mkuu wa makazi.
Bwana Gaspari ahamagarira impunzi kubahiriza amategeko kugira zibe mu nkambi yatankomanzi. Ikindi yasaba impunzi kwitwararika usaba uruhusha iyo zikeneye gusohoka mu nkambi kugira ntizigire ibibazo mu nzira.
Unajua yale makambi ya wakimbizi ni kama kijiji. Sasa kweli kijijini utamzuia mtu stoke aende kijiji cha pili ni vigumu sana.
Urazi zijya nkambi zimeze nk'imitumba isanzwe. None wibaza ko mu mitumba wobuza umuntu gusohoka biragoye cyane. Abasohoka ni benshi cyane. Natwe nta buryo bundi dufise kiretse kubafatira ku mabariyeri. Gukora isakwa mu bijiji bituranyi abo dufashe duca tubafunga ngira abandi bamenyereho. Ariko dusaba abarongozi b'inkambi kumenyesha abarundi yuko gusohoka inkambi ariko se murazi neza yuko hari amategeko y'impunzi zisabwa gukurikira neza kubera buri gihugu gifise amategeko yacu. N'abene gihugu ntibaba mu gihugu cyabo badakurikije amategeko.
Mu Tanzania kuna mipaka kwenye swala zima la ukimbizi na kuna sheria ya wakimbizi inayoongoza wakimbizi kukaa mle. Mtu hawezi kuwa anajifanyia mambo yake tu kama yuko kwao Burundi. No,
muri ivyo biro by'uruja n'uruza kwa hasanze abarundi 6 bafashwe kubera gusohoka inkambi badakurikije amategeko. Bariko barategurwa kujyanwa kuri sentare. Mu kiganiro n'iki ya Amerika bavuga yuko igituma basohoka inkambi ari kujya gushaka ubuzima no gutemberera inshuti zabo mu yandi makambi.
Nkambi narayitorotse mu kuvuga twebwe ukuntu dukora mu nkambi kubera usanga kunjya badupokereza nta mahera turonka yo kwisegera nk'ubuje mfise umugore afise imbanyi na nabuza amahera kumugurira igitenge kubera nabonye umugenzi ambwira ngo hari umugabo afise ikazi hegereye inkambi nyene nari ngiye nyene guca amahera nakora 2 ku munsi najyawe n'umubosi namubonye rimwe mugana amahera ntere bwaya ndabona ati kweri ubuzima bugenze nabe tireka ntukora yo ku munsi nta
oh rimaze imisinga he ukora ako kazi
na hakoze imishine
sine bgaso kikambe na munsi yumwe none mukazana wanje araje kundaba je kundamutsa cagira ati abuze kuruwa barakuyidogera baragukumbuye nira ukuje nkaba ntarahamenya turoca tujane bica bituma kaya nta ni minsi minshi ramaze wanje bica bituma rero bingwa ko ncandaza sinabwigere nsohoka ikambe n'umunsi umwe n'ukuri none rero byanashikiye hamuza mungirira imbabazi kuko ntakunda
nubwo mu nkambi hari ingorane abakizi tuma musohoka
oya Yesu kugira ngo dusohotse inkambi nta yindi nkambi nari ngiyemo nenje kuraba buze ukuri n'ukuri imbere y'Imana inyumve
kago kayakaya kwaho naho kandi mu nkambi udasohoce ya nkambi n'ubundi ngo ugende gukorera hanze nuronka kungiye nujya n'ubundi baguma badufasha bo tufasha nyene bakaza baraduha ibintu bikwiye ibyo bakaduha ama bakaduha nizo nkwi bakadufasha hanyuma tugatekana.
Abafatirwa nyuma y'inkambi kenshi bacibwa kiringo cy'amezi 6 mu gasho bamara igifungo cyabo bagasubizwa mu nkambi kubandanya n'ubuzima bwo mu buhungiro. Abakeneye gutaha mu gihugu cyabibarutse nabo baratahanwa nk'uko bisanzwe. Burukumwe akutashye arafungwa barenga gato 20 muri komine Kibondo mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Iyo nkuru niyo dusorejeho rero tukaba tubashimiye mwese kwa mwateza amatwi hari George ku buhanga bw'ibyuma na mwakumbere ya Baro kuri mikorale Eugenia Mukankusi mukomeze kugira ibihe byiza.